Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni Edirwe mbasuza kandi mbahikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
N'uyu mubano tugirana n'Abashinwa ni uko ari umubano ushingiye ku bwubahane. Igihugu kigaha amasomo ikindi ariko bishingiye ku bwubahane, kandi bikaba bishingiye ku bikorwa bifatika Abanyarwanda bose bashobora kubona kandi biri muri za domeni zitandukanye.
Uwo ni Olivier Nduhungirehe, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda, avuga impamvu ibihugu byinshi bikomeje guhitamo kugirana umubano n'Ubushinwa. Ni mu gihe mu Rwanda hategerejwe umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping ku munsi w'ejo. Amakuru yacu yo mu karere, reka tuyahereye mu gihugu cy'Uburundi, ahavugwa ibisigazwa by'imibiri y'abantu batazwi umubare byabonetse mu cyobo ku mutumba Buheka muri komine Nyanzala ku majyepfo y'igihugu. Abanyagihugu baho bavuga ko abo bantu bashobora kuba barazize ubwicanyi bwabereye muri ako karere mu mwaka w'1998. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Chris Munezero.
Bijya bisigarira bigume biboneka hajya bituma akabonge gasubira kugwira. Bijya bisigarira biri hajya ku mugaragaro bituma agahinda kabagashasha.
Amwe mu magufa y'ivyo bisigarira vy'abantu aracari ku impunzu bikerekana ko abantu batawe aho hantu barabagabo n'abakenyezi. Abanyabuheka baremeza ko muri ako karere habereye ubwicanyi kuva mu mwaka w'1997 gushika mu 2000. Intambara yatumye baburana n'ababo batamenye niba barishwe. Icyo kinogo kiraho ku mutumba Buheka cagiye habona ku buryo butitezwe.
Mwene aha hantu niwe yashoboye kugira ngo abumbishe amatafari hanyuma ashobore kwiyubakira inzu. Muri uko kubumbisha amatafari aca asanga yimba ivu, kumbe ryavu ririmwo abantu batawemwo. Rero tuza kubibona batubwiye bati yamara harabonetse amagufa.
Bamwe mu Banyabuheka bishikiye kuraba ivyo bisigarira bavuga ko bamenye zimwe mu mpunzu z'ababo zigifutse amagufa.
Turafise n'umwarimu arongo ishengero rya Katoliki yamye yiyumvira yuko abona rujya ruhuza gurutisi mubona harya, akavuga ati byarivyo byose urya ni mama wanje yoba yahambwe ngaha, kuko yaravuga yuko nyina wiwe yoba yiciwe ngaha acahambwa muri iki kinogo rusangi cyo ngaha.
Abanyabuheka bavuga ko ico kinogo kirimo ivyo bisigarira cari mu kigo cy'umugwi w'abantu bazwi.
Babikora mu ibanga kuko ahantu bari bahasize urugo hinjira nyene abasirikare n'abari bajejwe gukora icyo gikorwa cy'ubwicanyi. Sishatse kuvuga no wararongo iyi pozisiyo ngaha, kumbure umugwi kuvugana kuri n'ukurekuriyana uzobikurikirana ku buryo dushobora kuronka inyishu y'ibi bibazo by'aba bantu bapfuye, kuko ntibyogenda uko nyene. Urabona n'aba bene gihugu bari ngaha ko bifashe ku munwa batangara.
Umuntu afashwe byumvikana ngo baramurungitse. Iyo bamurungitse kumbe yabagiye kubikwa ahangene dusanze amagufa.
Aloyizi batungwa nayo umushakashatsi muri kahise kabi kabaye mu Burundi, avuga ko ico kinogo kiri mu bindi birenga 400 bimaze kumenyekana ko vyatawemwo abantu babanje kwica. Kubwiwe vyo bavyiza banyene kubura bamenye abatawe muri ico kinogo abaribo.
Kibabaje gusa nuko kumbure atakiriho kiyo ico novuga nti abantu baca bakora kugira ngo bavuge bati aba ni banaka. Bamwe bamwe umuntu ashaka kumenya impunzu ati impunzu yari yanaka ari ibintu bitabora, canke bakavuga bati twebwe abacu bagiye hajya nta mugambi w'igihugu uraboneka. Kugira ngo ibyo bisigarira ahantu hose bitowe, igipolisi intwaro ndetse n'abanyagihugu bace bihutira gukingira aho hantu. Baba bakwiye guca bakorana n'abanyagihugu bo ngaho boronswe nabo nyigisho hamwe n'intwaro, hanyuma ikintu cya mbere bacya bakora ni uko bacya bakingira.
Uwe mshakashati, igikogwa chogu hiteka, ibisigarida vya banu, yebitowe, kila wabarundi bose, akabunako, hatangwa inyigisho zikwiye.
Wabamene chama kura waje jinwaro, wabapolisi, nushua kuwasaba ibinutaba hai. Hali haku yugambele inyigisho, zo chano vugani kumaradio, zikachamu masengero, mubarongo inwaro, kugira ngo vigishe abarundi, wababugire ko hali ibisigarida, by'abantu hirya no hino kandi bitari mu kaburi kugira ngo uzobibona hari hose amenye ikintu cya mbere akora ko ashinga igiti akabuza abantu ko basubira kwahonyora bakabwira abajeje intwaro bakabwira abajeje umutekano abajeje umutekano bagacyabwira severe
nyinitongo ryatowe mu byo bisigarira by'abantu yarahagaritswe n'igipolisi cishikiye aho ku mutumba wa Buheka kwirabira ibihari abanyabuheka bavuga ko yoba yahowe ko tamenyesheje ningoga ibyo yabonye aho abanyabuheka nyene bakemeza ko kuri uyo mutumba hari ibindi binogo byatawemo abantu bishwe bagasaba umugwi severe kudateba kuhishikira inyanza lak hisi munezero ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda, Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa ategerejwe muri icyo gihugu kuri iki cyumweru mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi ibiri. Ruzaba ari rwo ruzinduko rwa mbere mu mateka umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa azabagiriye mu gihugu cy'u Rwanda. Uruzinduko rwe rubaye mu gihe icyo gihugu gikomeje kwigarurira isoko rya Afurika. Navuganye n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe mubaza icyo u Rwanda rwifuza gukura mu ruzinduko rwa Perezida Xi.
Uruzinduko rwa mbere rwa Perezida w'Ubushinwa mu Rwanda hazashyirwa umukono ku masezerano agera nko kuri 15 yo guteza imbere ubutwererane n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi.
Nk'amasezerano y'ingenzi cyane mwifuza ko yahita ashyirwa mu bikorwa ni nk'ayahe?
Hari nk'amasezerano azakuraho visa kuri za passport diplomatique na passport za service, hari andi masezerano ajyanye n'ishoramari, amasezerano y'ubucuruzi bw'ikoranabuhanga cyo bita e-commerce, hari amasezerano bita Silk Road Economic Belt, Ubushinwa bugirana n'ibihugu bitandukanye harimo n'ibihugu bya Afurika, hari n'andi masezerano menshi, hari ayo kwagura ibitaro bya Masaka, hari ayo kubaka imihanda, hari mu muhanda wa Huye Kibeho munini, bivuze ko ari amasezerano y'ingeri zitandukanye kandi agamije guha ingufu ibikorwa bifatika biranga umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa.
Amakuru atugeraho nuko u Rwanda rufite umushinga cyangwa se ruteganya umushinga wo kubyaza ingufu ibya nuclear. Ese nziko hari amasezerano u Rwanda rwasinyanye n'igihugu cy'u Burusiya muri uru ruzinduko ibijyanye no kubyaza ingufu nuclear byaba biri mu bizaganirwaho n'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa.
Mu masezerano hari yo azashyirwa umukono ngira ngo ibyo ngibyo ntabwo birimo, ariko uko byagenda kose u Rwanda n'Ubushinwa bizakomeza kuganira no ku yindi mishinga yagirira akamaro ibihugu byacu byombi. Hari amasezerano azashyirwa umukono kuri 15, ariko mu rwego rw'umubano uranga ibihugu byombi ibiganiro bizakomeza, tugende tureba n'izindi domaine twaganira kugira ngo zitubyarire inyungu uko ibihugu byacu ari bibiri biteye.
Nyakubahwa Minisitiri, hari abakunze kuvuga ngo politike y'Ubushinwa yo gutanga inkunga ku bihugu bya Afurika isa nkaho igamije guhoza ibihugu bya Afurika mu madeni azahoraho, bityo bigatuma Ubushinwa bwungukira cyane kuri ibyo bihugu. Abanenga imikore y'Ubushinwa n'uburyo itangamo ayo madeni mubabwira iki?
Abanenga ibikorwa, abanenga ubutwererane, baba bafite impamvu zabo, ariko icyo tuzi kandi tunabona n'amaso yacu ni uko hari ibikorwa bifatika biranga uyu mubano n'ubutwererane hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa. Icyo tunakunda n'uyu mubano tugirana n'Abashinwa ni uko ari umubano ushingiye ku bwubahane. Igihugu kidaha amasomo ikindi, ariko bishingiye ku bwubahane kandi bikaba bishingiye ku bikorwa bifatika abanyarwanda bose bashobora kubona kandi biri muri za domaine zitandukanye.
Hari abakomeje nanone kuvuga ko ibihugu bya Afurika bisa nkaho byahisemo kugana iburasirazuba, bikaba byaribagiwe ibihugu cyane cyane birimo iby'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko inkunga zabyo kenshi ziza zifite ibindi bisaba ibyo bihugu kugira ngo bibone izo nkunga, harimo kubahiriza uburenganzira nganzira bwa muntu, guteza imbere demokrasi n'ibi.
Icyo twifuza mu Rwanda ni inyungu z'u Rwanda n'abanyarwanda. twe ntabwo kuba tubirana ubutwererane n'ubushinwa bivuze ko twacane mu bano n'ibindi bihugu byo bengera zuba bw'isi bihugu by'Uburayi na Amerika y'Amajyaruguru twebwe tugirana umubano tukagirana ubutwererane n'ibihugu byose kugira ngo kuko twumva ko bifitiye inyungu abanyarwanda ariko nkuko nababwiye nibyo koko usanga kari ibihugu bimwe mu gutanga iyo nkunga mu kugira ngo ubutwererane hari ibindi bintu byongeraho bitadufitiye inyungu ahubwo ari bo bifitiye inyungu.
Nyuma y'uruzinduko rwa perezida w'Ubushinwa umunsi ukurikira u Rwanda nanone ruzakira minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi, nawe buzaba ari ubwa mbere mu minisitiri w'intebe w'Ubuhinde asuye u Rwanda. Uruzinduko rwa Narendra Modi mu Rwanda rwo rugamije iki n'ikimwifuza kurukuramo?
Ni byiza twaba twishimiye urugendo rwa minisitiri w'intebe Narendra Modi wasuye u Rwanda kugira ngo dukomeze duteze imbere umubano w'ibihugu byacu byombi. Muri uru rugendo rero hakaba hazashyirwa umukono naho ku yandi masezerano harimo amasezerano ajyanye no kwagura iyi special economic zone, amasezerano yo kubaka andi special economic zone industrial parks mu turere dutatu tw'u Rwanda, ndetse n'andi masezerano ajyanye no kuhira imyaka n'ibindi n'ibindi. Donc ni ukuvuga ko ari ibintu bifite inyungu abanyarwanda n'u Rwanda nk'igihugu.
Uwo yari ambasaderi Olivier Nduhungirehe, ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda. Mu Rwanda hari abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda bahisemo kwiga ururimi rw'Igishinwa, bavuga ko byatangiye kubagirira umumaro haba mu kwibeshaho no kunguka ubumenyi muri urwo rurimi. Ubusanzwe ururimi rw'Igishinwa ntirukoreshwa mu butegetsi bw'u Rwanda ndetse runavugwa gake, ariko abatangiye kurwiga bo bavuga ko bizababera inyungu kuri ejo hazaza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa.
Ikimironko mu mujyi wa Kigali, abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Rwanda bashishikaye biguru rurimi rw'Igishinwa n'ururimi rwiyongera ku yandi masomo. Igishinwa ni rumwe mu ndimi mpuzamahanga bitewe n'umubare utari muto w'abakoresha ururimi ku isi, kandi mu Rwanda ruvugwa gake hafi ya ntako. Kubatangiye kwiga Igishinwa baravuga ko hanini baba biteganyiriza ko igihe bagira amahirwe yo gukomereza amasomo yabo mu Bushinwa ururimi rutaza babera imbogamizi. Uretse ibyo, banavuga ko kubera ibikorwa by'Ubushinwa bikomeje kwaguka mu Rwanda n'ahandi, hari abatangiye kubonera inyungu mu rurimi rw'Igishinwa. Umwe mu banyeshuri ba kaminuza y'u Rwanda bahisemo kwiga ururimi rw'Igishinwa:
"Wenda ni simbe fatende nkubwo sa nkubiyemera, ariko nkubu ngubu wenda nuko na mwarimu wacu atari kunyumva, ariko nubungira gutya ngaturoka hanze nkagenda ngakora kandi karaka ko mu Bushinwa mu ma companies yabo atandukanye. Niyo bavuye wenda mu Bushinwa baje nahangaha ninge bitabaza mbere na mbere, niyo directeur wenda bamubaje ntese nta munyeshuri wadufasha kudukemura aka kabazo wenda ka communication, aranyitabaza nkagenda nkagerayo."
Undi munyeshuri mugenzi we nawe akavuga kuretse no kubura ururimi rw'Igishinwa rwatu mabibeshaho rwatangiye no gutuma bunguka inshuti nshya z'Abashinwa.
"Nejo bundi nasanze hari mu isoko rya Kimironko, nasanze umushinwa yananiwe kumvikana n'ibyo yaguraga, mufasha ariko kugira ngo nange ni improvinge ururimi rwanje. Ubwo rero mufasha kugenda gura ibintu, tuba inshuti, duhana amakontakte, turacata mu Gishinwa, turandikirana mu Gishinwa, ndimwe nkagizamo nkamuhamagara. Ejo bundi bwo twaranahuye turasangira."
Umuyobozi w'ishuri ryigisha ururimi rw'Igishinwa riri Kigali rizwi nka Kigali Confucius Institute riri mu nyubako za kaminuza y'u Rwanda bwana Mark Zhang avuga ko bagitangiza ururimi rw'Igishinwa muri Kigali abantu bagendaga biguru ntege, ariko ku iminsi yagiye yicuma ngo byarushijeho kuba byiza.
"And when we first come to Kigali, there are very few people understand what is that."
Aragira ati, "Tukigera bwa mbere i Kigali abantu bake cyane nibo babyumvaga, bibaza intego yo kubikora nuko dutangiza ururimi dukiramo n'udukino tw'umuco.
uko imyaka yagiye ishira buhoro buhoro babonye agaciro k'umuco abantu bahanahana ibitekerezo hagati y'u Rwanda n'u Bushinwa. Hari abanyeshuri benshi b'Abanyarwanda biga muri za kaminuza hano baza, hari abakora mu by'imibanire baza kwiga uyu muco, biga ururimi, bakanakorana business n'Abashinwa, bagakorana business n'amakampani y'Abashinwa, kandi bamaze kubimenya barashaka kwagura ubumenyi bwabo.
And they want to advance their mind.
Kubera uburyo imibanire y'u Rwanda n'Ubushinwa kugeza ubu ari myiza, abiga igishinwa bakavuga ko bizababera umwanya mwiza wo kugihahisha muri iki gihugu gihe imibanire yakomeza mu murongo iriho.
Mu myaka izaza Abanyarwanda bose bazakunda kwiga igishinwa, mbega kizafasha kuko Abashinwa barimo barazinaha, barimo baragura ibikorwa, ndetse tugeranije na Leta y'u Rwanda, umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa umeze neza cyane. Ibyo rero bikaduha icyizere yuko igihe kizaza Abanyarwanda bazajya bajya mu Bushinwa kurangura. Nk'ubu ngiyewe atari ukujya kwiga mu Bushinwa gusa, ariko mfite intego yuko nzakora business, ibikorwa byanjye nzabyagura yaba mu Bushinwa, mvana ibintu mu Bushinwa cyangwa se nanatura mu Bushinwa, kuko igishinwa maze kukimenya.
Kwigisha igishinwa mu Rwanda byatangiye mu mwaka wa 2009. Abashinwa barabarura Abanyarwanda basaga 10,000 bamaze kwiga ururimi rw'igishinwa. Kugeza ubu kandi mu bice bitandukanye by'u Rwanda naho arabarurwa amashami 12 yigisha igishinwa. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze umunyamakuru wacu Eric Bagira ubusa. Ubu naho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro kwa Nyaburunga, dutegurirwa n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga, kwa Nyaburunga,
kwa Nyaburunga ni kiganiro c'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuw'Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu bakunze ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika, na cyane cyane mwebwe mudatangwa kwa Nyaburunga. Mu kiganiro cyo no munsi dushimye kuganira ku migambwe ikomoka ku gishitsi cyandadaye Melchior. Umugambwe Sanya Frodebu uherutse kunagura inzego ziburongoye mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu 2020. Ingingo ya 25 yo mu rupapuro rw'inzira abanyapolitiki b'i Burundi bashinze mu mwaka w'2013 yaragaruka ku kwiyunga kw'imigambwe yatatanye. Mbega none umugambwe Sanya Frodebu ubugiye kwitegurira amatora yimirije wirebanga cyangwa naho ubugiye kuja hamwe n'iyi migambwe ituruka ku gishitsi cy'andade Melchior bakiyunga. Mu kubica ijya nino turi kumwe n'abatumire batatu. Honorable Leon Singera Kumana ni cegera cy'umukuru w'umugambwe Sanya Frodebu. Honorable mwaramutse.
Ndabaramukije kandi ndaramukije nabo bose bakora twumviriza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Mwakoze kundumira.
Urakoze. Ubundi turi kumwe ni Honorable Jean Dodje Mutabazi, nawe n'umukuru w'umugambwe Radevu. Honorable ndakuramukije.
Najewe ndabaramukije nkaba ndabumukije n'abarundi bose bariko barakurikira ikiganiro, eka n'abanyamahanga bumva ikirundi.
Kaze kwa Nyaburunga.
Nkaba nkengurukiye ko mwashoboye kudutumira.
Urakoze. Turi kumwe kandi na Kefa Nibizi, nawe n'umukuru w'umugambwe Sanya Frodebu nyakuri iragijyana daye. Ndakuramukije Nibizi.
Nanje ndabaramukije, ndaramukije nako twumviza bose.
Kaze kwa Nyaburunga.
Nkabashimiye namwe bw'imwadutumiye.
Urakoze cyane. Nongere ndabaye ikaze mwebwe mwese mwahisemo kugikurikirana. Mu gutangura kumbure mbere kwa Honorable Leon Singera Kumana, Sanya Frodebu ifaniki n'umugambwe Radevu.
Sanya Frodebu n'umugambwe washinzwe mu Burundi kugira ngo uharanire wongere utsimbataze intwari ya demokarasi mu Burundi. Aho umunyagihugu azishyira kizana uko abayeho kose, uko ameze kose, agashikiriza ijyago natake baguzwa akitora murongora canke yabamuserukira mu mwidegembya atamusunikana atamuntu amuraye ku mugongo ngo ijutagize uko bizogenda, ko ijutagize uko bizogutse buri kizoronga iki. Maze igihugu kikubakwa ku neza ya bose kikagira ishusho nziza mu makungu, Tirero mukamza wanya prodebu upani ki na radebu, radebu mranda yomba, aliku ibiasi na bidii neza. Kumbreko urongo ira devaringa na mara kuvuga na kumbusho vitana. Angasa angavi dasa ni vya mji kuvuga nacho.
Nacho vidoa ipa.
Nacho vidoa vitana.
Upani ki na sasa wanya prodebu nyakuri iragi janda dai.
Anakimne.
Anakimne vitana.
Kuko urumva abantu batangwe kuvuga yuko umugambo ndanda yashinze atari bo kuko dutinyakuri yatsinze inyuma y'imyaka 18 umugambo ndanda yuri ubaye ugacho kuvuga tuni nyakuri urumva uduti vya ndanda yagize ntibyari byo umva ntacho bipana
acho bipana honorable Jean de Dieu Mutabazi umugambo radebu hari cyupfana na sabanya Frodebu
umugambwe radebu urafise icupana n'umugambwe Frodebu ahanini bihagaze ku ncungu ya demokrasi ndadaye Mercure jewe umugambwe Frodebu uko ndawuzi narukuriyemo narukuriyemo warandeze hanyuma byashika abo twari kumwe nk'uyu mushinga mateka ariyo nsinge ndakumana hari inzego za Frodebu twahuriyemo manya muremure comité directeur national comité nyobozi y'umugambo sabanya Frodebu turahurira muri biro politique twarigeze no kuburongora turi hamwe docteur Jaminani ariwe aurongora hanyuma icegera ciwe akaba yari na n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Sanya Frode yari Leon Sengenda Kumana umba yari wa kabiri je nanje nari uwa gatatu nari umunyamabanga nshingwa bikogwa kongera kandi nka uvugira hama ibyo byarabaye mugabo birashika mu matora y'ibihumbi bibiri na gatanu turatana kumwikomo turavana kandi ndabiraba ko bijage birahindagurika abo bose aba Minani Jean aba Leon Sengenda Kumana barashobora cyo kimwe nanje kuba bari bawurimo ukiri mu rufuru taremegwa na namategeko no kuvuga rero ariyo ahantu uhuriye hanyuma rero n'ikindi kintu gikomeye naho ibere ryayaze tukavana ariko dutanye kumwiko mu 2005 igihe jewe nashinga turi kumwe n'abagenzi twavanye igihe twashinga radebu twaravuze yuko Mercure ndadaye afise ikibanza gikomeye mu mugambo w'intadebu kigwa radebu nico kimwe no muri Frodebu ndo kuvuga kuri ico kintu turagihuriye ko
kwa nyaburunga
mugabo hariho ibitari bike kumbure turabigaruka ko bitakiduhuza
ico cyo tubigaruka ko
turabigaruka ko kubera nkuko twabivuze ubu umugambo w'intadebu kwa radebu mu bantu twovuga ico bita personnalité de référence abantu bakarorewe twisunga na Kirinda Demekyor gusa harimo na Gahuturemi co kimwe n'aba ba General Adolphe Nshimirimana
urakoze rekana
abari kutegetse nawe
ari uri ko arabaza ibibazo
ya narindi
Kugira ucibwe umukuru w'igihugu acarandikira iyo se ntabwira ati mugacuga urubanzu ko muri ko ravyumvira ingorane zizoshika mu gihugu muze mwimenye
ariko ngivyo mu bimenya rugira ucibwe mwaramenye
ivyo byanditswe ivyo ndabifite urumva makete yabahanahana na sentare baraduha kopi yego ndayafite no yatayo ndayabika
kwa Nyaburunga
Aniyo harangiriye igice cya mbere cya kino kiganiro aho twari twashimikiye kwisubiza hamwe y'imigambi ikomoka ku gishitsi icandadaye Melchior.
Reka ndagushimire honorable Leon Singera Kumana n'icegera cy'umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu wakoze kwitaba kino kiganiro.
Mwakoze kandi ndashimye abatwari ko turaganira kuko baciyumvamwo iragi ryo muri president Melchior ndadaye kandi bakabiyemeje ko bagiye kurigwanira tuba kumwe tutaba kumwe. Ariko bagiye kubandanya bari gwanira igikuru nuko riranguka
murakoze reka nshimire kandi kefa nibizi nibutsa yuko uri umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu nyakuri iragi yandadaye wakoze no kwitaba kino kiganiro
nanje ndabashimiye nkashimira na rero sogiye kuva muri Sanared
murakoze ndagushimira honorable Jean de Dieu Mutabazi nibutsa yuko uri umukuru w'umugambwe Radebu wakoze kwitaba kino kiganiro
nanje ndabakenguruka inkoba nkengurukiye n'abari ko baratwumviriza babandanya bumva yuko ari gushira imbere inyungu z'abenegihugu demokarasi n'ubwigenge bw'Uburundi
bakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurize mwe mwagikurikiranye kuranirwa mu banyi no mu byanyu nawe gutaha
kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba Kwa Nyaburunga
Arakoze Jerome Niyonzima utugejejeho ikiganiro kwa Nyaburunga akaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire ko mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema gusa tubararike ko ku munsi wejo tuzongera tukabageza amakuru kuva saa 11 n'igice kugera saa 12 hanyuma mukaza gukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwari kumwe nange dirwema mukomeza mu gihe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika mugire na weekend nziza.